mukomeje kumva radio ijwi rya Amerika. Radio ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu kirundi no mu kinyarwanda. Hano muri studio ya gatanu muracyari kumwe nanjye Eugenia Mukankusi, nongiye kubasuhuza kandi mbaha ikaze kuri radio yanyu. Mbibutse ko mutwumvira kuri FM 104.3 mu Rwanda. Mu Burundi turi ku mirongo migufi metero 19 na metero 22. Turi ku rubuga rwa internet kuri www.radioyacu.com. Ikaze mwese, makuru yacu yo kuri uyu mugoroba. Amatora mu Burundi, Burundi bwitegura mu mwaka 2020, haravugwaho byinshi bitandukanye.
Umukuru w'igihugu yaravuze ubwiwe ko atazosubira kwitoza kuko ikiringo ciwe carangiye. Imbona rero abo biyumvira ngo abaca nk'abandi kubera urinda, kubera iki urinda kwiyumvira kandi umukuru w'igihugu yarabibabwiye.
Uwo ni Gaston Sindimo, ni icyegera cya mbere cy'umukuru w'igihugu cy'u Burundi, avuga ku byerekeranye n'ayo matora. Turaza kubigarukaho ku buryo burambuye mu kanya, mube hafi ya radio yanyu. Radio ijwi rya Amerika, Washington DC, mu kirundi no mu kinyarwanda. Inkuru ikomeye cyane kuri uyu mwanya ni yerekeye irushanwa ry'igikombe cy'Afrika cy'ibihugu mu mupira w'amaguru cyari gitangiye mu gihugu cya Misiri. Mu mwanya rero nkuko turimo kubibona, intamba mu rugamba ziraza gukina ni ikipe y'u Burundi iraza gukina n'iya Nigeria mu gihugu cya Misiri. Uganda irimo gukina muri uyu mwanya na Congo. Mbere yuko ninjira hano muri studio, nkuko kandi ndimo kubibona, Congo imaze gutsinda ibitego bibiri, itsinda nako Uganda imaze gutsinda Congo ibitego bibiri. Reka rero tukomeze tubitege amaso, ubwo naho biza kugera turaza kubagezaho amakuru arambuye. Dukomereze noneho ku makuru yerekeye u Burundi. Ishyirahamwe mpuzamahanga rikumira amakimbirane, International Crisis Group, riravuga ko ritewe impungenge n'icyuka kiri mu Burundi muri iki gihe hitegurwa amatora yo mu mwaka 2020. Mu cyegeranyo ryasohoye ryemeza ko nta gihindutse, amatora ashobora kubyara indyane nyinshi mu gihugu. Umunyamakuru w'ijwi rya Amerika Heroje Birika Neza uri Nairobi muri Kenya atubwire bimwe mu bikubiye muri icyo cyegeranyo.
Mucegeranyo cy'impapuro 96 International Crisis Group ICG yemeza ko ibiganiro bihuza Abarundi bihagarikiwe n'akarere ka Afrika y'Ubuseruko yase byabaye imfa gusa. Iryo shyirahamwe risigura ko byatewe ahanini n'uko atanyungu abantu benshi bagiye babona mu itorerwa ry'inyishu z'indyane ziri mu Burundi, hamwe n'uko ubugizi bwa nabi gusa n'ubwacureshe bikagorana kubona byoroshe. ICG ritunga agatoki umuhuza mukuru matati y'Abarundi yariwe President Museveni kuba yarigize sindabibazwa, maze umwunganizi we Mukapa ari nawe yakoze akazi kenshi yisanga asa n'uwirebanga atankungana ntoya afise. Kubw'iryo shyirahamwe icaje kunyura ibintu n'ukutumvikana hamwe n'amatati ari hagati y'ibihugu by'akarere. Ryemeza ko President Nkurunziza ananiye imiryango ya Afrika y'Ubuseruko, Ubumwe bwa Afrika hamwe na ONU n'agasubugerezo yagiriwe, harimo ibihano bamwe mu bategetsi bafatiwe co kimwe n'ibihano vy'ubutunzi Ubumwe bwa Buraya bwafatiye igihugu ciwe. Ayisigiyibutsa ko amatora y'ibihumbi 2020 mu Burundi ariko arategurwa, gusa rivuga ko hari impungenge k'ubugizi bwa nabi bushobora kwiyongera muri kino kiringo, kandi ko ashobora kuba gutana mu mitwe hagati y'imigwi yitwaje ibirwanisho n'inzego z'umutekano. Iryo shyirahamwe rigira riti nta muntu n'umwe yiteze ko ayo matora aba mwidegemvyo kandi adahengamye, mugabo rikongera ko riti igishoboka ni uko yoba mwituze n'abatavuganwe n'ubutegetsi bakiyamamaza badatinyi hamwa, ivyo navyo bikaba vyorinda igihugu kuja mu zindi njyane zikabije. International Crisis Group rimenyesha ko bigishoboka kwirinda ubugizi bwa nabi no gutuma haba amatora yigenga kandi ahumuriza bose. Ibintu bine nibyo ribona byotuma bikunda. Ica mbere ni uko President Nkurunziza ategerezwa gufata ingingo zituma aba banyepolitike bahunze igihugu n'abari ku rubuga bashobora kuja mu matora atankomanzi. Ica kabiri ni uko akuru b'igihugu n'indongozi z'akarere bagerageza kumvisha umukuru w'igihugu c'u Burundi gufata izo ngingo nyene. Aha ahise gisanga hojamo n'agakandamizo nko gufata amatungo ya bamwe mu bategetsi bagize leta, aho umugambo uri ku butegetsi CNDD-FDD hamwe no kwitegurira bibaye ngombwa guhagarika u Burundi mu muryango wa EAC mu gihe igihugu kitokwemera kuja mu matora yizewe na bose. Ishyirahamwe ry'Ubumwe bwa Afrika naryo risabwa ubwa gatatu kumvikana na leta y'u Burundi kongereza indorerezi zaryo zihaba ibijanye n'agateka ka zina muntu hamwe n'abahinga b'abasirikare bari ku rubuga. Ubwa nyuma ICG isanga wa muryango wa Afrika w'Ubuseruko, Ubumwe bwa Afrika hamwe na ONU bategerezwa kuvuga rumwe ku vyerekeye ikibazo c'u Burundi, gutyo ntikibagiranwe ku rwego mpuza makungu. Hamwa tamindu kazi haagije zoazi la abone kagushika mumera zi humbibi na chumini chenda. Iyo miliangi tatu nabandi wafashu Burundi wategelezu wa gusaba kwa matora igizu inyuma ameza tandatu. Ibibizo wa haretu mganyu haagije wogutunga njibita meze neza. Nugutumo butegetsi bwa Gitega na oba chudice bata rongi chitwazo kwa tamganyu haagije baronse. Nikuwa isi jishimangira. Umusasa anguzi muzea politike padiri dezirea mule mnyarika sanga muzea politike hali bidasho boka.
Mbega kunyua na muzea politike abantu baranyuana harakuna kibazo cyo kibazo jewe nk'umuntu yize sociology cyo kibazo nacyo nibaza kuko n'abantu banyuana mu vya politique uko politique ni ntambara y'amajambo n'ibikorwa umwe wese ahiga amajwi undi akahiga yandi no kujya ku rugamba gukurwana barondera amajwi mugaba tamasasarimo ngo n'ushaka kwiga abanye politique banyuana abanyuana nabagize coalition bavuga bati reka budukorere hamwe duhiga amajwi mugabo ntuzovuge ngo reka dushake ko rwasanyuana na FDD ko basangiye umukino uri kurakinwa ku kibuga umwe wese ashaka kwinjiza
ora mukayinjije hari impanura muha
nibaza ko ikintu ca mbere ari umwe wese yomenya yuko icaranira ari gutwarira Uburundi kandi ko aho tugeze ikintu budukeneye kuruta ibindi byose ari terambere rirama ari uko urwaruka ruheza amashuri rukabura akazi rworonka ibigo ibikori tomati ibikori sosi ibiharage kugira ngo baronke akazi umurundi wese yomenya yuko atahandi azozera iterambere nkuko bagaza yayivuze atari mu maboko yiwe kwa ta muntu wundi azoteza imbere igihugu cy'u Burundi atari umurundi wenyene abandi bose bazoza no gusahiriza no kuvuga ko abantu bafite mu jambo bakeneye kuba imbere y'abandi mu gutwara igihugu cy'u Burundi bakeneye gushyira imbere ibintu bibiri iterambere rya bene gihugu ribavako ikongari kabagarukako ikindi cya kabiri no gushigikira intwaro ya demokarasi ituma abene gihugu bonyene bitorera ababarongoye mbere je nkavuga nti hageze nuko n'igihe kimwe n'abasitaneri nk'uko abakuru mituma batogwa n'abenegihugu botogwa n'abenegihugu bikomine ukuri bya bindi twita ijwi rimwe ku muntu
gushika ubu kiranga minsi cy'amatora y'2020 mu Burundi ntikiramenyekana hakindwe zibiri mu gwisana utunganya amatora utangaje kugira ucerekane ariko bavuze ivyo gikorwa Eroje uri kaneza Nairobi ijwi rya Amerika
Eroje urakoze tukiri ku matora y'u Burundi bwana Karole nditije huyoboye umugambwe Uprona utemerewe na leta y'u Burundi havuga ko ashyigikiye uwo ari we wese wabafite umugambi wo kongera guhuza abayoboke b'iryo shyaka bimaze kugaragara ko nta kindi kibyihishe inyuma ariko kandi hakemeza ko ishyaka hahagarariye ridashobora kujya mu matora ataha inkuru nkateguriwe n'ijwi rya Amerika muragezweho n'umunyamakuru wacu uri Kigali mu Rwanda Desire Atungimana
Mwitangazo ryasohowe kuri no wakanigerekezo rya 20 ukwezi kwa gatandatu na Karoli Nditije arongo y'umugambwe Iprona utemewe n'umutegetsi bw'i Burundi amenyesha ko afise amakuru kwishira hamwe Initiative et Changement ririkorera rondera abagize uwo mugambwe kugira abagize Iprona batandukanye biyunge Karoli Nditije amenyesha ko ico cyumviro cyo kuja hamwe ariyo ntumbero yabo ngo ni nayo yari ntumbero ya Gwagasore gusubiza hamwe ngo vyotoma Iprona isubira guharanira ubumwe bw'abarundi n'umutekano mu gihugu Karoli Nditije amenyesha muri iyo tangazo ko naho ico cyumviro cyari ciza kirimwo imitego abadasigana bategerezwa kumenya amenyesha ko ushaka guhuza impande za Iprona ari intumwa ya Gaston Sindimwo icegera cy'ambere cy'umukuru w'igihugu nawe akaba igikoresho cy'umugambwe CNDD FDD Karoli Nditije amenyesha ko uwo mugambi uteye amakenga narya Gaston Sindimwo ari umwe bariko basambura Iprona bongera bayisahura n'amatungo yayo afadikanije na Abel Gashatsi arongoye Iprona yemewe na leta muri iyo tangazo Karoli Nditije amenyesha ko atumva igituma uno munsi hoba hari uwo mugambi wo gusubiza hamwe mu gihe Evariste Ngayimpenda yagerageje kwegera Sindimwo na Gashatsi bakarahira kuko bibaza ko bashobora gutakaza ibibanza amatora yo mwaka w'2020 muri iyo tangazo Karoli Nditije amenyesha yuko Iprona yiyunze yoja mu matora nk'uko Frodebu CNL n'indi migambwe ivuga ko idacuditse na leta yamaze kuvuga ko izo yajamwo yoba ari intsinzi ikomeye kuri leta ishaka kwerekana ko amatora y'2020 azoba ahuriyemwo bose Karoli Nditije ati n'uruhendo aravye ibiri mu bwirizwa nshingiro ryo mwaka w'2018 ahubwo agasaba indongozi za Iprona kutagwa muri uwo mutego ariko akamenyesha ko ashigikiye ico cose kinywanisha abadasigana mu ntumbero yo kunagura amasezerano ya Arusha nibwirizwa shingiro ryo mwaka wa 2015 kwitabira amatora yo mu 2020 ashingiye kwibwirizwa shingiro rishasha nditije abona ko kuba rukwishira kagozi mwizosi no guhemukira barundi asaba indongozi za Iprona kongereza inguvu n'ishaka abadasigana bakiyamiriza bivuye inyuma ayo matora y'inkinamico atakindangamije ataru gusubira gukwegera Burundi mu manga. Desire Hatungimana, Kigali, Ijwi rya Amerika.
Urakoze Desire kuri iyi nkuru. Tukivuga kandi kuri iyo nkuru nyine, mugenzi wacu Frederic Nkundikije yavuganye n'ikegera cy'ambere cy'umukuru w'igihugu cy'u Burundi Gaston Sindimwo. Sindimwo havuga ko nta wundi mugambwe Iprona ubaho kandi ko uwo mugambwe uzitaba amatora yo mu 2020. Banaganiriye ku bindi bibazo bitandukanye abantu bibaza. Frederic, mikoro ni yawe.
Nagira mutubwire nyakwa wa vice president wa mbere hari amakuru atangazwa ko eka hari abanywanyi umugambwe ku butegetsi CNDD-FDD cyane cyane ugwaruka ruzohava rugiye imyiyerekano yo gusaba ko president yoguma ku butegetsi akitoza mu 2020. Ayo makuru muvuga ko iki aho gushika ukuntu ibintu byifashe president wa Burundi azokwitoza canke ntazokwitoza amatora yo mu 2020.
Cyane bavuga nuko abantu batumva canke batabona umukuru w'igihugu yaravuze ubwiwe ko atazosubira kwitoza kuko ikiringo ciwe carangiye. Imbona rero abo biyumvira ngo abaca nk'abantu kubera urinda kwiyumvira kandi umukuru w'igihugu yarabibabwiye. Umukuru w'igihugu yavuze ibi ari itegeko no kuvuga rero yuko ahubwo nibitegure bahiganwe n'uzoza ava mugamase wa CNDD-FDD kuko umukuru w'igihugu ntazokwitoza no mushaka ababwire gusa mwebwe avuze ntimwumva bavuze ntimwumva tugiye yuko turamuzi kandi yavumereye arajishitsa yagire rero ushaka kumuvuguruza
ngo hari n'ikindi kibazo cyatangajwe kivuga cyane cyane ko leta y'u Burundi yofise umugambi wo gusubira kugarukana intwaro za cami bakabavuga ko na n'umukuru w'igihugu wo muri iki gihe ashobora kugumaho kuri iyo ngingo ayo makuru yoyo yavuga kwiki
abo bose nabo byabudiye urazi ko uwo byanse n'ibyatsi ni muri sinzira bakaca mu byatsi no mu nzira barondera icyo tuma abarundi basubiranamo uno munsi wewe ufise ubwenge uraba igihugu ukaraba nibyiza shingiro tumaze iminsi dutoye none mwasanzeho intwaro ya cami iriho uno munsi mu Burundi nta ntwaro ya cami ishobora gusubira kugaruka ivyo nukwihenda nimba bavuze ati civugo cariho muri ico gihe yari imana umwami u Burundi ivyo byari ivyivugo Pierre by'umugambo adasigana Iprona kuko hari umwami uno munsi yo nta mwami iriho ico civugo rero cari civugo kivuga ubumwe ngo nico gituma umukuru cyane cyane kuko ari umukuru w'igihugu yifuza ko abarundi basubira kuba bamwe akavuga yuko imana kuko abarundi bose bahuriye ku mana uburundi abarundi bose bahuriye ku Burundi umwana abarundi bose bahurira ku mwami uno munsi yifuza yuko abarundi basubira kuja kuri icyo kivugo gituma kibatuma baba bamwe mu budasa bwabo nicyo cyonyine bafatira ko uno munsi rero mumenye yuko kuri iryo bwiza shingiro kugira ngo ushireho tuje mu nzira y'icyami nuko ibwiza shingiro indo uno munsi rero kandi kugemera umuntu asubira ihindura ryari niba uri ni mu guhawarari
hari abarundi batari bakeka hariho n'amashyirahamwe mpuzamakungu muri iki gihe avuga ko amatora yo mu 2020 ashobora kubamwo ingorane kuko hariho ibiganiro bitarasubira gushinga imizi hagati y'abanyapolitiki batavuga umwe na leta muri iki gihe kandi havuga ko hariho abarundi benshi bari hanze y'igihugu aho twovuga na cyane cyane eka akanama kajeje umutekano n'amahoro mu ishyirahamwe ry'ubumwe bwa Afurika katangaje ko kasabye ko ivyo biganiro bizobanza bigasubira aho muvuga ko
ubwa mbere abona bashaka gutobera igihugu cyacu Burundi we bishobora kuvuga ngo amatora azogenda nabi tarayajamo no utegure ko azogenda nabi utarayajamo kandi naho abo bari ko bavuga cyo siyo bazoyajamo bene kuyajamo twebwe turavuga yuko amatora azogenda neza cyane gose kandi azora amatora ya mbere Burundi bugiyemo ameze neza gusumba ayandi none twebwe turabategetse tukabibabwira gutyo mwebwe mushaka iki kindi ibiganiro n'ubu nyene mushikiranganye n'uhora hagati mu gihugu aheje kubonana n'imigahamo tuzoja muri aya matora tukasaba yuko muri ino gihe abarundi bose bariko barataha ahubwo twibere inzu twipfu ntitumenye icyo mushaka cyangwa icyo bashaka cyo bareka twebwe uno munsi bamenye yuko ibiganiro tubyamiza ko mushikiranganye n'uhora hagati mu gihugu ubu mukanya aheje ibiganiro n'abakuru b'imigambwe reka ku nzego zitandukanye ibiganiro biriko biraba kugira ngo tumenye tuzokora iki matora tugenda gute mu matora ata wanjya wangura matora tuzotandukanye nuko umwe azoshira mu gasanduku nta kindi iyo byose ariko ravuga nukwifuza gusubiza yuko abarundi subira inyuma mbuga ivyo nditso bemerera
hari ikibazo gitema kinga ariko kivugwa cyane gose cabanyamugambwe eka abahuriki mugambwe mushasha CNL babura buzwa mu ntara zitandukanye ico kibazo naco nyene gisa n'igitema makenga mu kivuga kwiki
ivyo se kuvuga ngo no mugambi wa leta canke ni hariho abanyamugambwe bamwe bamwe bafise bitwara nabi bagaca bashaka kuno mu mugambi si CNL abanyamugambwe biwacu baturoba buzwa n'ubu turafise uheje gufatwa ubunyene muri munge muri magara mugaje twikisha mu nzira byaye n'amategeko kugira ngo bacore ari umuntu ubunyene aje gufatwa twa jire muri magara mugabo turazinjira cyo tucamwe tukavuga yuko kuko usanga ari ubwa mbere kutumvikana ko batari mugambwe umwe bizyabo gashyizana bacabishisha mu nzira ya politiki aba yuko umugambwe wose ubahirizwa mu bwigenge bwawo kugira ngo ukore wisanzwe nicyo mukuru y'igihugu yemereye barundi yuko amatora azogenda neza cyane gose naje ngahugira ngo dusasire abo kamo kumukurikira
abasaba ko ibiganiro byo subira kuba mu babwira iki ni kuki ibyo biganiro bitoba hagati y'abarundi kugira ngo nabari hanze bagifise amakenga batahuke
iyo tubabwira abari hanze ni batahuke bifuza ko ibiganiro tubasanga ndakubwiye uri kurubaka mahoro nibaza yuko twibete ngati kuturubaka mahoro ushaka kwayo mahoro ayavumba ko araza kwiyata kuko hanze ntiyaryoshe turabizi twifuza yuko abari hanze boza mu gihugu tukubaka kugira ngo teze imbere igihugu cyacu kuko uko basiba kubaka icyo gihugu ntiyabura abandi baje gusiba kucyubaka kandi ejo bazosanga batakimenya no kumenya
Gaston Sindimon icegera cy'ambere cy'umukuru w'igihugu cy'u Burundi murakoze cyane gose ku kanyamwa haye radio ijwi ry'Amerika
murakoze namwe Frederic
Inchoteze ijwi ry'Amerika ni radio ijwi ry'Amerika ivugira ijwi i Washington DC mu kirundi no mu kinyarwanda ibiganiro byacu birakomeje kuri uyu wa kane w'iki cyumweru turimo gusoza wari umunsi mpuzamahanga wahariwe impunzi ishami ryawo ni ryita ku mpunzi HCR rivuga ko hari abantu bakaba miliyoni 71 hirya no hino ku isi bakuwe mu byabo n'intambara itotezwa n'imvururu uyu numubare uri hejuru ubayeho mu mateka kuva HCR yashingwa mu myaka hafi 70 ishize inkuru ya mugenzi wacu Claude Ganza munyamagana
ishami ry'umuryango w'abibumbye ryita ku mpunzi HCR rivuga ko uyu mubare wa miliyoni 70,400 ari muto kuko abanyavenezuela batabariwemo ivuga ko abanyavenezuela bagera kuri miliyoni 4 bahunze igihugu cyabo ariko abenshi muri aba ntibigeze basaba ubuhunzi mu buryo buzwi ku buryo batabarwa nk'impunzi iyi raporo irerekana ko mwaka ushize imvururu zasunikiye abakabakaba miliyoni 26 guhunga kandi kimwe cya kabiri cyabo n'abana abantu basaga miliyoni 41 ni impunzi imbere mu bihugu byabo bakuwe mu byabo kubwiye iyi raporo Abarenga 2/3 by'impunzi zose ku isi baturuka mu bihugu bitanu gusa birimo Syria, Afghanistan, Sudan y'Epfo, Myanmar na Somalia. Turukiya nicyo gihugu gicumbikiye impunzi nyinshi kuruta ibindi bihugu byose ku isi kandi uyu mwaka wa gatanu ikurikiranya kiza imbere. Ikurikirwa na Pakistan, Uganda, Sudan n'Ubudage. Komiseri mukuru HCR Bwana Filippo Grandi avuga ko ibihugu bikize cyane bidatanga umusanzu mu kwita ku mibereho y'izo mpunzi. Ku bwa Grandi, ntawavuga ko Burayi, Leta Zunze Ubumwe za Amerika na Australia aribyo bihugu bigowe n'ibibazo by'impunzi. Ati impunzi nyinshi usanga mu byukuri ziri mu bihugu bituranye n'ibirimo intambara kandi kibabaje ni mu bihugu bikenye cyangwa biri mu nzira y'amajyambere aho niho ibibazo biri niho dukwiye gushyira ingufu Grandi yabwijwe rya Amerika ko Afurika yo munsi y'ubutayu bwa Sahara ikomeje kubindira imvururu zishyize kera kandi ikomeza kwadukamo n'izindi ati Somalia ni urugero rw'imvururu zimaze igihe naho Burundi Repubulika ya Demokarasi ya Kongo na Sudani y'Epfo byo ni urugero rw'imvururu zavuba Muzindi zavuba wareba nk'ibibera mu gace kabavuga icyongereza muri Kameruni ibi nibishya muri Nigeria hari impunzi bihumbi by'abanyakameruni kandi hari n'abandi banyakameruni benshi bakuye mu byabo Grand ashimangira ko impunzi nyinshi zifuza gutaha ariko kubw'amahirwe make bakomeza kuba impunzi imyaka myinshi kuko kubonera ibisubizo birambye cyatumye bahunga birushaho kugorana avuga ko imvururu zivuka zituma abandi bantu bahunga ziyongera ku muvuduko ruto wo gushakira ibisubizo bibazo by'abakuye mu byabo HCR ivuga ko mu barenga miliyoni 70 bahunze mu mwaka ushize wa 2018 abari munsi y'ibihumbi 600 nibo bashoboye guhunguka mu gihe 1,924 batujwe mu gihugu cya gatatu iyi raporo igaragaza ko abasaba ubuhungiro barindirwa umutekano mu gihe baba bategereje kubuhabwa cyangwa ntibabuhabwe umuyobozi wa HCR avuga ko imvugo za bamwe mu bategetsi hirya no hino ku isi z'amagana bimukira zidakwiye avuga ko abahunze bava Honduras, Guatemala na El Salvador bajya muri Mexique bagiriwe nabi n'amabandi kandi guverinoma z'ibihugu byabo ntizashoboye kubarengera muri rusange impunzi zakirwa mu bihugu bikenye kurusha ibikungahaye kurusha ibindi abareberera impunzi basaba ibihugu bikize cyane gutera inkunga ibihugu byakirana ubwuza bamenejejwe hirya no hino mu isi.
Radijwi rya Amerika nyuma y'ikibazo cy'impunzi, noneho turebe n'ibyerekeye umuziki. Tariki 21 ukwezi kwa gatandatu harejo ari umunsi mpuzamahanga wahariwe muzika. Uyu munsi ubaye mu gihe mu Rwanda bishimira ko umuziki umaze gutera imbere kandi usigaye ushobora gutunga abawukora neza. Mu bahanzi bavuga ko basigaye batunzwe n'umuziki harimo Medard Ngabo uzwi nka Medi, utuye muri leta ya Texas inaha muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Ibi yabivuze mu kiganiro yagiranye na mugenzi wacu Edi Rwema, gusa tubiseguraho icyo kiganiro bakigiranye ari ku kibuga cy'indege, bityo hakaba humvikanamo amajwi menshi. Mu twihanganire rero.
Murakoze cyane, ngira ngo kuri jyewe umuziki ni ubuzima, umuziki ibyo byishimo by'ubuzima, niyo njyana y'ubuzima. Umuziki ni ikintu gikomeye mu buzima bw'abantu benshi, kandi cyane cyane natwe abanyarwanda, kubera intambwe ikomeje kugaragaza by'umuziki mu guteza imbere umuco, guteza imbere umuco nyarwanda. Ndakeka ko ari umunsi ukomeye kuri twese kabisa.
Uvuze ko umuziki nyarwanda ukomeje gutera imbere, ubu muri iki gihe umuntu yavuga ko umuziki waba utunze abahanzi b'abanyarwanda?
Yes. Cyane ahubwo ngira ngo bimaze kugaragara ko umuziki nyarwanda uri gutera intambwe ikomeye cyane, aho hari benshi mu banyamuziki usanga ari aricyo kibatunze, kibabeshejeho, kandi ni ikintu nishimira, kandi mbona ko gitera imbaraga n'abandi bari inyuma bakora umuziki.
Hanyuma ukurikije inzira cyangwa se urugendo umuziki nyarwanda umaze uganamo, urabona umuziki nyarwanda muri iki gihe uri ku ntera iyihe?
Intera nyarwanda ugezeho urashimishije, nibyo kwishimira, ariko nanone sinavuga ko twageze iyo tujya, kuko haracyari byinshi byo gukorwa, haracyari market ziri empty tutarageramo. Ariko twateye imbere mu gihe cy'imyaka nk'itatu ine ishize, ngira ngo intambwe iragaragara kandi igaragara buri wese, aho abanyarwanda basigaye bafite imiziki ikinwa hanze y'u Rwanda, za Uganda, muri East Africa, Kenya, Tanzania, muri Europe, muri Amerika. Ni ikintu cyiza, navuga ko umuntu yakwishimira this point, kandi mbona ko kabisa hari icyizere mu muziki kurusha ibyashize.
Ibyo ari byo byose, umaze hafi imyaka icumi cyangwa nirenga muri muzika, nka bimwe mu bibazo ubona abanyamuziki cyane cyane abawukorera ku mugabane wa Afurika cyangwa se mu Rwanda bahura nabyo ni nk'ibihe?
Navuga ko ku giti cyanjye icyo nabonye ni uko hari language barrier iri mu muziki,
ikibazo cy'indimi.
Yes, cyatumaga cyane cyane abanza abanyarwanda batambuka, ariko ngira ngo hajeho ikintu cyo kuba dusike tuvanga indimi kugira ngo tubashe gusavinga abantu bose, amoko yose, amabara yose y'abantu, everything, ku buryo like navuga ko igihe byahereye ari cyo gihe umuziki nyarwanda watangiye gusa nk'aho wubuka. Ntabwo umuntu agipfa gusa guca indirimbo y'umuntu atumva cyangwa se ikirimo atumva. So ngira ngo ni cyo kintu cyatubangamiye in the past, ariko ubungubu nkeka ko ari ikintu gitangiye gukemuka, kandi bigaragara ko abanyamahanga batangiye kwakira umuziki nyarwanda.
Usibye se iryo soko ryo hanze ry'abanyamahanga, mu Rwanda ho umuziki wanyu wakirwa gute n'abanyarwanda, cyane cyane ko musigaye muvuga ko musigaye muwufata nk'umwuga, kandi kuri benshi uwo muziki usigaye ubatunga?
Yes, ngira ngo kuri ngiye nko mu gihugu cyo navuga ko ni uvuga nk'amakampani ahari mu gihugu atarabasha kwibona neza mu muziki amwe n'amwe, cyangwa se atarabasha kubona imbaraga z'umuziki, hari make, ariko hari n'andi menshi dutegereje, kuko umuziki ukeneye support ikomeye. Si support gusa y'abafana, ni support nanone y'ifinancial, ku buryo umuhanzi arasha gukora igitaramo ku giti cye, ku buryo umuhanzi arasha gukora tour ku giti cye ashyigikiwe gusa n'amacompanies y'igihugu. Ngira ngo niho honyine gusa hasigaye gukosora gatoya, ariko nanone ntabwo narenganya amakampani, kuko ntago wabwira umushora mari gushora muri product yawe utaramuconvincinga ko ibyo bintu biri bwunguke. So I think niyo ntambara dusigaranye ubu, niyo ntambara turi guhana nayo kugira ngo abaterankunga bagire icyizere mu banyamuziki b'u Rwanda.
Hanyuma wowe ku giti cyawe uba hano muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, abahanzi mu bihugu byamaze gutera imbere no muri Afurika byaratangiye buhoro buhoro, indirimbo zabo basigaye bazicuruza kuri interinete bakoresheje uburyo butandukanye. Mwari mwatekereza kuba indirimbo zanyu zagaragara cyane kuri izo mbuga ku buryo naho mwareba uburyo mwahakura amaronko aho kwibanda cyane ku masosiyete yo mu bihugu?
Naho byaratangiye mu by'ukuri nateka ko ari nimwe mu ma sources of income abahanzi benshi dufite, ni ku live streaming, kugusha indirimbo za Spotify, iTunes, YouTube, social media rekora akazi gakomeye cyane no guhindura ubuzima bwa benshi byerekeranye n'umuziki. So ubwo bigaza already rwaratangiye, gusa hasigaye gusa gukuza audience tukakomeza kwambuka uko abantu abanyamahanga bakomeza batwiyumvamo, niko tugira crowd nini, kuko ntabwo buriya waba uri umuhanzi gusa uririmbira mu gihugu kimwe cyangwa se ufite fanbase mu gihugu kimwe ngo ubashe gutera imbere cyane, ugomba kufatractinga n'ibindi bihugu mpuzamahanga.
Medi, turemewe turavugana uri ku kibuga cy'indege aho witegura kujya gukora igitaramo. Aho ngaho ugiye gukora igitaramo ni hehe, n'icyo abafana bawe bakwiye kugutegerezaho?
Ya, ubu tuvugana ndimo ndaherekeza muri Dayton, Ohio, niho mfite igitaramo right now, niho ngiye. So navuga ko nta na rimwe bashobora kuzigira baba disappointed mu gitaramo cyanjye nk'uko bavuze ku iminsi yabona. For sure hari urutendo, hari byinshi mbahishe, n'abatabizi babashe kuba berekeza muri Ohio.
Hanyuma Medi, mu gusoza kuri uyu munsi mpuzamahanga wahariwe muzika, hari intambwe umaze gutera ishimishije abandi bahanzi bakizamuka bafite byinshi bakwigiraho, ni nk'iki wabwira abo bahanzi bakizamuka kuri uyu munsi mpuzamahanga wahariwe muzika?
Aho bigeze ahangaha akazi kari gukorwa kandi biraboneka cyane ku maso y'abantu, ngira ngo hari ikize gikomeye cyane mu muziki, kandi navuga ko gusa guca bugufi, kumva no kubasha kwita ku bafana, kumva icyo bavuga, kubasha gukorana n'abamanagers, kumenya ibiri kujya mbere, icyo niyo kiyo kugira ngo dutere imbere kandi
Medi, birakorohera gukora umuziki utari mu gihugu cyawe?
Sinavuga ko binyorohera cyangwa se bingora, gusa hari pros na cons kuri icyo kintu. Hari ibyiza, hari n'ibindi bitabitoroshye, gusa in general biranyorohera kuba nabasha kugira access ku bintu ntabasha kugira access wenda ndi mu kindi gihugu. So mbifata nk'amahirwe kuri njyewe, ariko ntibivuze ko kugira ngo umuziki ugende neza ugomba kuba uri hanze.
Ngabo Medari, ndagushimiye cyane, tuvuganye uri ku kibuga werekeza i Dayton muri leta ya Ohio, ufite igitaramo muri weekend. Nagira ngo ngushimire cyane kubw'akanya uhaye Ijwi rya Amerika, kandi nakwifuriza igitaramo cyiza.
Murakoze cyane, kandi namwe murakoze kuba mwafashe umwanya wanyu mukantumira tukavugana. Tuhuza n'abantu bose bari aho ngaho, Imana ibamugisha, Imana ikomeze ibakoreshe.
Iki kiganiro rero nicyo kitugejeje ku musozo, tukaba tubashimiye mwese kwa mwateze amatwi. Ku buhanga bw'ibyuma hari Engineer George, yarafatanije na Fasel Gebehu, kuri mikoro yari njyewe Eugenia Mukankusi. Mukomeze kugira weekend nziza, kandi abakunzi b'umupira w'amaguru mugire ibihe byiza. Tubasigire rero imwe mu ndirimbo za Medi, indirimbo yise Ni Njyewe. Mukomeze kuryoherwa na radio yanyu Ijwi rya Amerika.
Gabo atembaga